mikona matu sinze.
Alleluia, katu sinze.
Wanike mikona matu imbe.
Katu imbe.
Wanike mikona matu sinze.
Alleluia, katu sinze.
Vanga vaderu hanga. Omusoga koba chibumba. Abanga vade katunda. Yatufude songa mugwanga. Gundi kwe singa wandava. Nali muna kwatwa sana kwevuga. Gundi kwe singa wandava. Nali muna kwatwa sana. Producer Boshi wandava. Tata wandava. Producer Boshi wange. Kuwenguma ziniri ruhanga. Twalya kevi komando. Twalya kakatogo. Twalyange bigomano siri rabira bulamu wa geto.
Come on, son. Hallelujah.
Sinza, sinza. Ntenda nebaza mugama. Sinza, sinza.
Mwanika mikona ma. Mwanika mikona ma tuimbe. Mwanika mikona ma tu sinza.
Sabana kwabata sana abagumba bazala bana bamule kwa bana mwandu bagambo sana watuja mu Misiri twagaba mu Misiri notuleta mu Kanani watuja mu Misiri twagaba nyo mu Misiri notuleta mu Kanani
wanika mikona matu imbe.
Sinza, 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 Sinza